numva jewe no kuvugana ngo yagahurwe kumuneza akakanyamuneza nashimye nakengurutse kubona Andrew Carnegie Program Corporation intora mu bantu benshi bari bahiganywe muri aho gashimwe n'uwo mutahe w'ukora ibintu by'ubushakashatsi kerekana yuko ubushakashatsi nkora jewe babona ko bufite akamaro kuko iyo program ishyikira abantu bagira ubushakashatsi mu bintu byinshi ni ukuvuga cyane cyane ibintu bifasha iterambere ry'ibihugu n'amakominote bakaraba abagira ibintu by'ubushakashatsi mu bya siyansi mu by'amagara mu by'ubutunzi eka ni byinshi rwose haha hariho abahiganye barenga 300 mugabo batoye abantu bashika 2026 gusa ni ukuvuga byari byoroshye kugira ngo umuntu atogwe muri icyo gitigiri kihambaye nk'uko
yego be mubaye kandi mu profesor wa mbere wo kuri iyo kaminuza ikomeye cyane rwose yo muri Amerika UMass Amherst University of Massachusetts Amherst aronsa ko gashimwe ivyo mwavuze akiri gute
ivyo urumva nagiye ndabimenya ubu ngene batanze ayo makuru je ntavyo narinzi ko ari je mbaye wa mbere kuko ingene bigenda Carnegie iratumira ama university menshi akurungika abakandida hanyuma university yose ikaraba mu barimu bose ikatoramwo umwe cyangwa babiri bahiganwa ni ukuvuga yuko ubu nta mwarimu wo muri University of Massachusetts Amherst yatowe ni ukuvuga ni iteka rihambaye kugira ngo mbe natowe ni ukuvuga ko komite yabonye ko ubushakashatsi ngira bufitiye akamaro iterambere ry'isi yose pana ya Afurika gusa hanyuma akabakibaza yuko ari ibintu abandi bokumva bakanabikora ko kugira ngo izo ngorane turiko turabona ingene umutahe w'ibihugu bya Afurika uguma ugenda mu mahanga aho ko woteza imbere ibihugu bya Afurika birababaje cyane nicyo gituma nibaza kuba babonye ati icyo gikorwa turakwiye kugishikira
tubwire amajambo make ako gashimwe n'uwo mutahe muzobikoresha gute ni ukuvuga ko muzohora mukorera rimwe na rimwe ubushakashatsi bwanyu i New York hari icyicaro cy'iryo shyirahamwe
ni ukuvuga muri aho gashimwe icyo bakibaduha n'umutahe wo gukora ubushakashatsi icyo nzokora ko rero ni ikintu maze iminsi nkora ko hamaze imyaka itari mike ndaba ingene ubutunzi bwa Afurika aho havamwo amafaranga aho ko yoteje imbere Afurika ugasanga agiye mu mabanki yo hanze yanyegezwa kubera abayibye abantu cyangwa amakompanyi hanyuma ugasanga aho ko Afurika yo kwiteza imbere kubasha bwayo ikabandanya ijya gusaba imfashanyo hanze urumva rero mu gukora ubwo bushakashatsi sinteza kuva ngaha nzoguma nkorera ngaha muri University ya Massachusetts hanyuma mugabo tukaguma nkorana ntanga raporo kuri Carnegie nteza kuja i New York nteza kuja kwicara i New York mu kubikora ahubwo bikunze nubwo corona mbona itaramera neza byansaba yuko nogira cyane cyane ingendo muri Afurika nza kurondera information nkeneye kugira ngo nandike ibyo bintu mu bihugu bitandukanye
muramaze gutegwa iteka katari gake amateka iteka rikomeye kwa mwara genwe kuba distinguished professor no kuvuga umwigisha wo muri kaminuza wo kurundi rwego mwaragenwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu jeru cyane cyane gukurikirana ibyerekeye ubutunzi reka n'iterambere makungu ibyo bintu byose mwaronse ku bwanyu ikintu gituma muri aho gushimwa nk'ubwo ni iki
nibaza ko biragoye kumenya ikintu kimwe gituma umuntu ashobora kugira amahirwe nk'ayo cya mbere cyo ni uko bisaba yuko umuntu agoma akora afite ububasha bwinshi n'umwete mwinshi hanyuma ukagerageza gufatanya n'abandi mukorana kugira ngo mugume muhanahana ubwenge n'ubumenyi ikindi ni ukugira institution igushigikira nk'ubu university yaha irashigikira rwose mu kumfasha mnavuye ko ari nabo batanze itsinda ryanjye kugira ngo nshobore guhiganwa hanyuma ukaba ufite n'abo mukorana nyine bagushigikira kugira ngo iyo wanditse ibintu babigusomere baguhe kritike kuko mu bintu by'ubushakashatsi utera imbere ari uko abandi baguhaye kritike wowe ibyo wanditse biragoye kugira ngo utange kritike wenyine bisaba yuko ugira abantu bakwemera bakubwira ati oya hindura ibi subira ibi rabi ikintu wagisiguye neza ikindi naco ni ukugira ngo gushimira Imana nyine kuguhamagara ukabandanya ukora ikaguha n'umuryango ugushigikira ni ukuvuga ibi bintu nari gushaka kubishika ko ibyo maze gukora byose nafite umuryango ushigikira no kuvuga mutambukanye wanje abana banje bose bakabazi yuko baharanira yuko je nanjye no teranje imbere bakabona yuko iyo ngize iyo nsinze ikintu babona ko nabo bibashimisha rwose
mu majambo make cyane rwose no mu gusozera agace mu gucira izindi ntabwenge zihita ariko ziramenyekana canke ngo zironke utwo dushimwe ni nk'izihe aho novuga nk'abandi bigisha muri kaminuza bakomeye baba barundi canke abandi banyafrika abandi banyamerika agace mu gucira izindi ntabwenge nize kugira ngo nabo nyene bamenyekane kabaronke udushimwe nk'utwo
cyano hanura abari arabariko abari mu mashuri cyangwa abari batabaheje amashuri ariko arakora abashakashatsi cyangwa abari muri leta mu mashyirahamwe yose nuko icyambere mbona nuko ingorane y'iterambere ibintu byerekeye iterambere yo muri Afurika ubu abantu benshi baramaze kubona ko ari ibintu bihambaye rwose barabishyira ko umwete mwinshi kugira ngo babishyigikire basaba rero nk'abigisha muri Afurika abari ahandi hose bakora ku bintu byo muri Afurika yuko kabisa bo kwihangana bakabandanya bahiganwa muri aya makompetisiyo yo kuronka imitahe ya recherche kuko ingorane zo muri Afurika ibyerekeye ubworo ibintu byo kwiga ibintu by'ibyo by'ubutunzi nababwira yuko ubutunzi bwa Afurika bwanyazwe buguma bunyagwa ari ubutunzi bwo muri munsi y'ubutaka ari amahera yo muri leta ni ukuvuga akoreshwa nabi ibyo byose ni ukuvuga abantu bose barakeneye kubyumva barabona yuko ari ibintu bihambaye kugira ngo Afurika ishobore gutera imbere nta kundi Afurika izotera imbere ari uko iguma isaba hanze kandi ifise ubutunzi bwayo ishobora kwitungisha yonyine hanyuma ukagerageza kurondera icyo bita network ni ukuvuga rezo y'abantu mukorana ntushobora ibintu by'ugushakashaka ntushobora kubikora uri wenyine utera kugira abantu mukorana bagusomera ibyo bagusomera ushobora kujya kurekurira amapresentation bakaguha amakomantere baba bo mukorana baba bo muri mu ishuri aho ukora cyangwa muri kompanyi ukoramo cyangwa mu bihugu byose
Ndikumana umwigisha kirangiranwa mu byerekeye ubutunzi muri University of Massachusetts Amherst murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye kuri radio ijwi ry'Amerika
urakoze rwose